mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri, itariki 22 z'ukwezi k'umunani, umwaka w'2017. Kuri mikro muri kumwe na Ariane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibyo tuvuga ni ukwikura mu bukene, guhindura imyumvire kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu, twe gushingira kuko imuhana kaze mbere ishita.
Uyu ni umwe mu rwaruka rw'Abanyarwanda bari mu nama y'urwaruka izomara iminsi itatu ibera i Bujumbura mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igihugu cy'u Rwanda nyine kitazokwitabira inkino zihuza inzego za gisirikare mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko zimirije kubera mu Burundi. Turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Murakoze Oriana, amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugira mu yashikizo na Aloise Bigirimana muri Tanzania. Abagabo 32 babanye Tanzania bagirizwa kuba baraturiye abagore 5 babona babagiriza uburozi no gutanga ishano. Ejo ku munsi wa mbere niho barengutswa imbere y'ubutungane bw'ico gihugu, nk'uko amakuru ava mu bajejwe ubutungane muri ico gihugu abivuga. Abo bagabo barimwo n'abajejwe intwaro bagirizwa ko bishe abo bagore ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu gace kahitwa Ucama, ni ku birometero 50 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umusozi Kilimanjaro. Mu makuru itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ryashoboye kuronka. Tubivuze ko muri Tanzania ubwicanyi nk'ubwo bukunda kuba aho abantu bicwa atacamira ari uko bagirijwe uburozi canke gutanga ishano. Muri Afrika kandi, perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yavugiye kuri televiziyo ya leta ejo ku munsi wa mbere mu ijambo ryiwe rya mbere kuva atahutse mu gihugu ciwe avuye kwivuza mu gihugu cy'Ubwongereza. Buhari muri iki gihe afise imyaka 74 y'amavuko, yaboneka ko yataye ibiro igihe yasoma itangazo ryari ryateguwe aho yiyemeje kongereza ingufu mu rugamba rwo kurwanya umuhari Boko Haram. Ntacyo yavuze ku kiringo kirenga mezi atatu yaramaze kwivuza mu mahanga canke indwara yatumye aja kwivuza. Perezida Buhari yatangaje ko bibabaje kubona ko bamwe bimwe mu byatangajwe cyane cyane ku mbuga ngarukana bumenyi igihe atari mu gihugu byarenze umurongo mu kwibaza nimba abanyenigeria bakwiriye kuba igihugu kimwe. Hari imigwi itari mike irondera kwiyonkora ku gihugu, harimwo abanyagihugu bo mu ntara ya Biafra iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu bayobowe na Namdi Kanu anebagura cyane bikomeye perezida Buhari. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bagizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'aba Ibo. Perezida Buhari yatahutse mu gihugu ciwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye inyuma yuko yaramaze iminsi irenga ijana ari hanze y'igihugu kwivuza. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump kuri uyu wa mbere ku mugoroba, ni kuvuga mu kanya gaheze mu masaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashikirije ijambo Abanyamerika aho ahagaze kuri Afghanistan no mu karere ko mu bumanuko bwa Aziya. Trump avuga ko bitoba vyiza Amerika ikuye akarenge muri Afghanistan kuko ngo yoba ihebeye urwo rubuga imirwi y'abakora iterabwoba. Yaneguye kandi igihugu cya Pakistan ko cyahaye indaro abahungabanya umutekano. Yavuze ko yuguruye umuryango uko ashobora kurungika abandi basirikare muri icyo gihugu cya Afghanistan, ariko kandi ko ashobora kuganira na Pakistan hamwe n'abarwanyi b'abatalibani yagiriza ubwicanyi no gutera gukora iterabwoba. Ntiyavuze igihe kanaka abasirikare ba Amerika bazomara muri Afghanistan naho agiye nuko agiye kongereza, ariko yavuze ko atamwimbu uhagije abariyo bariko barazana. Yongeye avuga ko gukurayo basirikare atanyishu byozana ku mutekano muri ako karere atari uko ibintu byo yangara kuruta. Abasirikare ba mapete ya generali bari bahanuye Perezida Trump kurungika ibindi bihumbi by'abasirikare muri Afghanistan gufasha kwigarurira uturere turi mu minwe y'abatalibani bugenzurwa hafi n'ica kabiri bagenzura murambabarira hafi ca kabiri cico gihugu. Tukivuga kuri Leta Zunze za Amerika, nyene igisirikare kirwanira mu mazi ca Amerika chategetse itohoza ryagutse kubikogwa ico gisirikare gikorera mu mazi. Nivyo ni nyuma yuko ubwato bw'ingwano USS John McCain busekanye n'ubwato butwara ibidandazwa mu buseruko bwa Singapore kuri uyu wa mbere. Nubugira kabiri ubwato bw'intambara bwa Amerika busekana n'ubundi bwato mu kiringo cy'amezi abiri. Hari abasirikare mu bari muri ubwo bwato bw'ingwano bwa Amerika bwagize iryo sanganya irengero ryabo ritazwi, mu gihe abantu batanu muri abo muri bakomeretse murambabarira. Ubwato bw'intambara USS John McCain bukaba bwononekaye bikomeye mu mpanuka yabereye mu kigobe cha Malaka. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze za Amerika Jim Mattis yabwiye abamenyeshamakuru igihe yariko aja mu rugendo mu gihugu cha Jordania kwashigikiye yivuye inyuma itohoza rizokwihweza impanuka zose nk'izo zibera mu ibahari.
Ugwaruka rw'ibihugu bya Afrika ruvuga ko rushobora kwiteza imbere rutarinze gutega amaboko. Zimwe mu ngendo rusigura zishobora gutuma rubishika ko nukwirinda kuja mu ndyane za politike n'imigwi igwana. Kuva kuri uyu wa mbere ugwaruka ruva mu bihugu bitandukanye bya Afrika rukoraniye i Bujumbura mu nama y'iminsi itanu. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abitavye iryo koraniro bagera ku majana 350 ihangiro ryeri huriro no kuraba ukuntu rwaruka goshe nguvu hamwe rugafasha kugira ngo Afrika yiyunge yongere itere imbere. Eric Nsengimana atwarishije hamwe iryo rwaruka rihani itambere rya Afrika JAP ari naryo ryatunganje ibikorwa atubwira bimwe mu bintu bikuru bikuru abakorani Bujumbura bazohagararako mu minsi 5 bazohamara.
Cyagiye gatushaka gushinga cyukuziganiriza urwaruka muri Afrika tuzohanahana ku ivyiyumviro tukaraba ingene dushobora kwikura mu bukene twegenye n'isanzwe turimo nk'ugwaruka ruriteze ico kigega ko cobaho hanyuma ugwaruka rukava mu bukene usanzwe rurimo hanyuma kandi ruriteze inyigisho zidasanzwe ruzoronkera ngaha kugira ngo rushobore kuva mu njyane za politike rurimo canke ubunebwe canke indyane zifatiye no kubitsina osi kujana na santé de la reproduction. Ikindi biteze nuko bagiye guhanahana ivyumviro n'abandi basanzwe bavuye mu bihugu bitandukanye kugira ngo abaserukira abandi bashobore gushika kumahangiro yabo mu ma organisation yabo bashobora gutera imbere bafatiye kukuntu abandi bagiye baratera imbere.
Umushikiranganje w'urwaruka mu Burundi yuguriye iryo huriro yavuze ko urwaruka ari rwo mushinga w'iterambere rw'ibihugu n'ubwo rwugarijwe n'ubushomeri ahatari hake muri Afrika. Jean Bosco Hitimana yerekanye ico leta irikirakora mu Burundi kugira ngo urwaruka ruve mu bukene. Atangura tubwira ibitigiri vy'abakiri bato batagira akazi mu gihugu ciwe.
Ivyigwa biratandukana ariko twe hari Burundi dusanga ari hagati ya 13 na 17 vy'urwaruka ruheze amashuri dushobora kuronka akazi. Ni ikibazo cyo gituhanze ariko muri leta twaramaze gushaka intumbero ico twita umugambi mukuru wa leta w'ibihumbi 2016 kugeza mu 2025. Ikibazo c'ibanki y'urwaruka ni ikibazo leta yafashe mu ntoke ndetse kishikwene cyane na nyinshi w'umukuru w'igucacu. Turibaza neza yuko mu ntango z'umwaka uza mu mezi 3 ya mbere y'umwaka w'2018 yo banki so bitangira gukora kuko mu bitwerekeye mu bushikiranganje tujeje rwaruka tugirije kuri ivyigwa ndetse buca tubishikiriza ina mashikiranganje kugira ngo ibitosore igire ivyunganire hanyuma ishobore kubishikiriza bije mu ngiro.
Mubita vizirikora niro harimuwa wanyarugwanda. Umusole ya mwani guwa samanzi, numu igeme Grace Muzirangoni, valimurabo.
Nishimiye kuza gufatanya n'urubyiruko rugenzi rwanjye kugira ngo duhuze imbaraga turebe icyakorwa kugira ngo turusheho guteza imbere Afurika.
Irihuriro nimara kumva intego yayo n'inumbero yayo numvise ngize amatsiko ngira n'ikigongo kumva ko naza nanjye nkumva ibivugirwamo kuko numvise ari ibintu byateza imbere umugabane wacu kandi duhora duharanira kugira ngo dutere imbere nk'umugabane wose muri rusange. Niyo mpamvu naje nayo. Ibyo tuvuga n'ukwikura mu bukene, guhindura imyumvire kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu, twe gushingira kuko imuhana kazi imvura ishishe.
Urugwaruka rw'abanyarwanda rwizera ko bene bagenzi babo muri Afurika bashoboye guhindura kahise.
Birashoboka cyane kubera ko imbaraga nyinshi ziri mu rubyiruko n'ibitekerezo byinshi usanga akenshi biri mu rubyiruko. Birashoboka cyane.
Twese uko tubona dufite intego imwe, guteza imbere Afurika, tukahindura imyumvire tatwe tukiyubaka, tugateza imbere umugani wacu. Rero ntacyo nshidikanya rwose ko tutazabigeraho ibyo ajape Afrique, tuzagera ku ntego zacu. Ndabyizeye cyane.
Nsengimana n'abasanga injyane za politike n'ingwano biri mu bintu nyamukuru bitesha umwanya urwaruka rwa Afurika.
Dufatiye nko kubyabaye mu mwaka w'2015 mu Burundi, urwaruka rwishi rwarafunzwe, urundi rurapfa, ibyo sagasesheshwaro muri mwese murabizi, haba no muri Mali, kandi imvururu zagiye ziba kubera ibicanye na changement ya constitution, naho nyene urwaruka rwishi rwarafunzwe, urundi rurapfira muri izo mvururu, haba no muri RDC mwarabonye ibyabaye. Ni ukuvuga ko si mu Burundi gusa, ni muri Afrika ugwaruka keshi twama turi victime y'ingorane za politike. Icyo rero nacyo turashaka ko gihagarara, tureke gukoreshwa nk'uko menga turi bikoresho, hanyuma misi yose ugasanga nitwegwe twama dukoreshwa, abadukoresheje ugasanga barigiriye.
Muri Afrika abakiri bato bafite imyaka iri hagati ya 15 na 24 barenga imiliyoni 200. Ibyo bigatuma Afrika iza ubwa mbere ku migabane yose 5 y'isi mu kugira abakiri bato benshi. Abahinga bavuga ko mu myaka 2008 iri imbere ibyo bitigira ibizaba byigwije na kabiri. Ku mugabane wa Afrika kandi urwaruka rutagira akazi n'ibice 60% ufatiye ku bashomeri bose bahari, nk'uko amatohoza y'ibanki isi yose avyerekana. Muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ryabijyanye n'akazi rivuga ko ku isi yose ibitigira iby'urwaruka rutagira akazi ari ibice 13.1%. Iryo shyirahamwe nyine ryemeza kwihangiro rya ONU ryo kurandurana n'imizi ubukene gushika mu mwaka w'2030 ridashoboka rirazwe ko ibintu byifashe. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'u Rwanda ntikizitabira inkino zihuza inzego za gisirikare mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko zimirije kubera mu Burundi. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Colonel Gaspard Baratuza yasiguye ko igihugu kibanye cy'u Rwanda kititavye inama zitegura izo nkino. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka mu Burundi.
Iryo higanwa rihuza ibisirikare byo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko rizotangura ku igenekerezo rya 2024 ukwezi k'umunani, rirangire ku igenekerezo rya 6 ukwezi k'icyenda uno mwaka. Colonel Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi atangaza ko ibihugu 5 ari byo bimaze kugaragara ko ari byo bizitaba iryo higanwa, havuyemo igihugu kibanye cy'u Rwanda.
Ibihugu rero byitavye mu nteguro ari nabyo bizotegura abakinyi babo kugira baze hazoza ibihugu 4 hamwe n'igihugu cacu kizoba kivyakiye. Aho ni igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Sudan yo mu manuko naco nyine kizorungika intumwa mugabo ka burorerezi. Nta bakinyi kizorungika kubera niho cinjira. Bavuze bati ama ekipe yacu, imigwi yacu ubu ntiyo biritegura kugira ngo ishobore kuja muri iyo mikino, mugabo reka tuze ka burorerezi ku buryo nko guhera ku mwaka uza bashobora kubona ingene bizoba byagenze. Nabo rero bazoce binjiramo batangure gukina. Ubu rero hazokina ibihugu 5, igihugu cy'u Rwanda nticyarungitse intumwa kandi tarungitse gutegura, urumva yuko kitarimo kizoza.
Urukino rw'umupira w'amaguru, inkino z'umupira w'amaboko basketball na volleyball, netball hamwe na cross country, ibirometero 8 ku bigeme n'ibirometero 12 ku bagabo, izo nkino zizohuza imirwi ya gisirikare yo mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi atanga intumbero nyamukuru y'izo nkino.
Ni ibintu bikomeye kandi biranga aka karere mbere no mu yandi mashyirahamwe agize munazi yuko hari ibisata binyuranye bya Afurika. Aka karere ko mu buseruko niko kamaze gutegura bene izo nkino. Murazi yuko hariho n'izindi nkino hambavu y'imikino za gisirikare byo gutegurira kugwanya mwase hamwe si amabikogwa aha mu Burundi turamaze navye kuvyakira mu 2013 ico bita field training exercises mu Cyongereza na post command igihe ku rwego rw'intwaza ngabo ibyo byose ni ibintu byerekana yuko ari gukomeza ubucuti hagati y'ibyo bihugu tukaza turategurira izo nkino hamwe
kugira bikunde imigwi y'igisirikare cy'u Burundi izotahukana inzinzi muri izo nkino zitandukanye uvugira ubwo rwego atera kamo abari bo bose kuza kurorera inkino ari benshi kugira batere intege abasirikare babo
ugwaruka rw'abanyeshuri ruri mu buruhuko hamwe n'abanyagisagara bose baratumiwe kuza ari benshi gushigikira abakinyi no kuraba ubukerebutsi rw'intwara miheto intwazangabo n'inzego zose kubijanye n'inkino tutibagiye n'abamenyesha makuru bose kugira ngo bashobore gukwiragiza inkuru z'ibizoba biriko biraba ngaho okuneza igihugu cacu
kubona igisirikare cy'u Rwanda kitazitaba iryo higanwa rizobera mu Burundi kizoba gisubirije mu ndumane igisirikare cy'u Burundi naco nyene kititavye nk'iryo higanwa yabereye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu mwaka uheze wa 2016 kuva Burundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko buzoba bubaye ubwa kabiri bwakira iryo higanwa ubwa mbere hari mu mwaka wa 2011 aho umugwi wa gisirikare Muzinga mu mupira w'amaboko basketball ari wo wabaye uwa mbere ucutahukana igikombe Colonel Gaspari Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi akavuga ko imirwi ya gisirikare yiteguye neza mu nkino zose atankeka bazotahukana ibikombe byinshi Evariste Nziko Banyanka Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda sentare ya gisirikare imaze gucira urubanza major docteur Rugomwa igihano cy'imyaka 10 inyuma yo kumwagiriza icyaha cyo gukubita no gukomeretsa Theogene Mbarushimana agahava yitaba imana ingingo ya sentare yababaje cyane cyane abo mu muryango wa Mbarushimana bemeza ko docteur Rugomwa yishe Mbarushimana abiteguye kuko yamukubise kenshi
mu cyumba cy'iburanisha hari ubushinjacyaha gusa uregwa docteur Mabre ntiyigeze akandagiza ikirenge n'abunganizi be ntibari bahari umucamanza asoma imyanzuro yavuze ko mu iburanisha uregwa yagiye avuga ko yakubise Mbarushimana Theogene yitabara kuko yarazi ko ari umujura wamuteye abatangabuhamya kandi bakunze kuvuga ko basanze Mbarushimana yigaragura mu maraso atarahwana akaza kugwa kwa muganga ibi rukiko narwo rurabyemeza rusobanura ko ibikorwa yakoze bitagira icyaha cy'ubwicanyi ahubwo yakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa aha niho icyemezo cyo kumukatira igihano cyo gufungwa cy'imyaka 10 cyashingiye
kuba igihe cy'iburanisha nta kintu cyagaragajwe cyatumye major docteur Mabure Rugoma Mupenzi adahwanya nyakwigendera ngo amwikiraho yamukubitiye urukiko rusanga ibikorwa yakoze bitagize icyaha cy'ubwicanyi ahubwo bigize icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu nk'uko biteganywa kandi bikiganishwa ingingo y'ijana 51 y'igitabo cy'amateka n'ibyaha mu Rwanda iteganya ko iyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake byateye urupfu uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15 icyemezo cy'urukiko urukiko rwemeje ko Major Docteur Mabure Rugoma Mupenzi ahamwa n'icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu urukiko rukijije ko atsinzwe rumuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 10
urukiko kandi rwategetse ko umuryango wa Mbarushimana Theogene uhabwa indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 3 ku babyeyi banyakwigendera naho miliyoni 7 zigahabwa abavandimwe banyakwigendera urukiko rwategetse kandi uregwa gutanga miliyoni 1 n'amafaranga 570,000 y'ibyakoreshejwe mu gushyingura nyakwigendera ndetse n'igihembo cy'avoka urukiko rwa gisirikare rwambuye imita za gisirikare docteur Rugomwa cyakora icyemezo cy'urukiko cyamaganywe cyane n'umuryango wa nyakwigendera uvuga ko docteur major Rugomwa yishe abigambiriye Theogene Mbarushimana madamu wase wabo nyakwigendera mukakamanzi Odeta ari nawe wareraga Mbarushimana Theogene yavuze ko ababajwe cyane n'umwanzuro w'urukiko
imyanzuro urukiko rufashe bye ntago inshimishije na mbona docteur Rugoma Aimable yarakubise Mbarushimana Theogene yaragamije kumwica kuko nk'umuntu w'umuganga iyo aza kuba ataragamije kumwica n'umuntu wize ibintu by'ubuganga yarazi ahantu umuntu akubita undi agapfa. Iyo aza kuba ari umuntu udashaka kumwica wenda aba yaramukubise nko ku maguru cyangwa se mu mugongo wenda akaba yamuvuna nk'akaguru ku buryo umwana wamuvuza agakira. Kandi ikindi cya kabiri, yamaze gukubita umwana aramwica aramuzahaza amushyira mu kidendezi cy'amaraso, ntiyanavuga ati ndabona umwana ari mu maraso yavuye cyane yari dogiteri ngo avuga ati kamujyane kwa muganga byibuze ndamira ubuzima bw'umwana.
Icya Dr. Rugomwa Regwa cyabaye mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize wa 2016. Dr. Rugomwa Aimable we yiregura, yavugaga ko yishuye umwana Théogène Mbarushimana amwikanze mu mujura kuko yaramaze igihe abajura baramurembeje. Ni imvugo yakunze kunengwa n'ababyeyi ba nyakwigendera ndetse n'abatangabuhamya banyuranye banyuze imbere y'urukiko kuko batahwemye kuvuga ko nk'umuganga Dr. Rugomwa atari gukubita Mbarushimana mu cyico kandi ko atari kumusiga samba ngo yigire mu rugo. Abagize umuryango wa Mbarushimana batangaje ko bagiye kwiyegeranya kugira ngo bemeze niba bagiye kujuririra iki cyemezo cy'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo aherutse kugira mu bihugu vya Colombia, Argentine, Chili na Panama, icegera ca prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yasavye amareta mu karere ka Amerika mu manuko gufata ingingo zikomeye zo gushigikira inyishu iciye mu mahoro ku ruhagarara rwa politike mu gihugu ca Venezuela. Mike Pence avuga ko babona intwaro y'agahotoro yiganje muri Venezuela. Abanyavenezuela barugarijwe n'ubukene butagira uko buvugwa n'ibura ry'ibifungurwa n'imiti. Mike Pence avuga ko abanyavenezuela bigeze kuba barangwa n'umwidegemvyo muri iki gihe bategerezwa kwemera ku nguvu ibiriko birabashikira leta ya President Nicolas Maduro ikoresheje ubunyamaswa. Pence avuga ko atabanyagihugu na bamwe bigenga bigeze bahitamo gufata inzira ibajana mu bukene bavuye mu iterambere. Nta banyagihugu bigenga ngo bigeze batuma igihugu cigeze kuba kiri mu bihugu bitunze cyane kurusha ibindi mu karere ko muri Amerika mu manuko gihinduka igihugu gikenye kandi kirangwa na ruswa kurusha ibindi bihugu byo mu karere ko muri Amerika mu manuko. Icegera cha President wa Amerika Mike Pence avuga ko intwaro ya Nicolas Maduro yageramiye bikomeye inama nshingamateka yatowe n'abanyagihugu biciye muri demokrasi mu gihugu cya Venezuela. Iyo ntwaro yaranumije itangazamakuru ryigenga n'abanyagihugu irapfunga abanyepolitike batavuga rumwe na leta barenga 670. Abanyavenezuela barenga 130 baza barapfuye mu rugamba rwo guharanira demokrasi. Mike Pence avuga ko Amerika, Colombia n'ibindi bihugu birangwa n'ubwigenge byo muri Amerika mu manuko bitazonuma mu gihe Venezuela izobiriko ija mu ntwaro y'agahotoro. Amenyesha ko bazobandanya kwifatanya n'ibihugu birangwa n'ubwigenge mu karere ka Amerika gushika demokrasi igarutse muri Venezuela. Ibihugu 12 byo mu karere ko muri Amerika vyarasohoreye hamwe itangazo ryo mu gisagara cya Lima risaba Venezuela kwisigura ku nyifato yayo. Ivyo bihugu vyatangaje ko Venezuela kitakiri igihugu kirangwa na demokrasi. Leta ya Perezida Maduro yaragize ityozwa ry'agateka ka muntu rikomeye n'uburenganzira ngenderwa ko bw'abanyagihugu. Yaraziririje iyinjizwa mu gihugu ry'imfashanyo zikenewe bikomeye byihutirwa z'ibifungurwa n'imiti. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano bamwe mu bategetsi ba Leta ya Venezuela harimo Perezida Maduro. Amerika izobandanya gufata ingingo gushika intwaro ya Perezida Maduro igarukanye demokrasi mu gihugu igirishije amatora arangwa n'ubwigenge kandi atarimwe amahinyu, ikarekura abantu bose bapfungiwe imvo za politiki no guhagarika gukandamiza abanyagihugu. Akoranye n'ibihugu byose bicuditse na Amerika mu karere ko muri Amerika mu manuko, Perezida Donald Trump yatangaje ko bashobora gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ruhara rwa politiki ruri muri Venezuela muri iki gihe. Amerika izobandanya gukoresha igihagararo cyayo gushika demokrasi igarutse muri Venezuela.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubwira kabiri bwuzuye bwarabaye ejo ku munsi wa mbere mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biba imboneka rimwe. Irya nyuma haheruka kuba ubwira kabiri bwuzuye muri Amerika ari mu mwaka w'1918. Mugenzi wacu Fredrick Ngundikije yavuganye na Professor Christophe Sebudandi, umuhinga mu byerekeye ikirere n'ibicu, avuga ico ubwira kabiri buvako.
bishika nkuko nyene mwabivuze muri azi uko abantu benshi ngira barabizi uko ukwezi hajya mu bisanzwe kugira iminsi 27 kuzunguruka isi hanyuma isi nayo ikazunguruka izuba mu minsi 365 hanyuma rero biba izo bwobwira kabiri buba iyo ukwezi kugiye hagati y'izuba n'isi
igihe byaheruka gushika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu mwaka w'1918 haheze imyaka myinshi cyane gose ikintu gituma hari umwanya muremure n'igihe haba igihe gitoyi twovuga nko nk'akarorero ko ivyo bizosubira gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2024 haheze imyaka indwi gusa ubwo budasa mu gihe ubwira kabiri bumara kugira ngo bushike nko mu kibanza kimwe ni buva kuki
mu byukuri hariho kandi ubwo bwira kabiri bundi bwabaye mu 1990 ngaho muri Amerika mugabo ibwari hose igituma ingorane nuko naho bigoye gusigura nuko uvuga yuko biba bitari kuba biragoye kugira bije ku kwezi n'isi n'izuba bije ku murongo umwe kuko kenshi hariho nuvuga yuko hariho icyo mu Gifaransa bita angle bitari ku murongo umwe ni nk'uko wafata bikaja nko hejuru y'ameza bikaja ku murongo umwe kugira kubera rero izo ngorane zikuja ku murongo umwe nico gituma bifata umwanya munini kugira bizosubire kuba
abantu iyo badafise amarori y'ubwoko buhanitse ushobora gutuma umuntu araba ukuntu ubwo bwira kabiri buba kenshi na kenshi nk'uko biriko birahanogwa umuntu arashaka kugira impanuka ugasanga amaso aramugaye ikintu mubona abantu bogira cyane cyane kugira bikingire nike
ni kwikingira akazara barora tuma ashobora kubakingira imishwara rikaze y'izuba mu bisanzwe kenshi ingene bimeze nuko nigacyo umuntu yadukiza ngo arabe mu zuba kuko bica ari muhuma amaso ariko ubu rero kubera yuko riba rikingiwe hari aho wibaza yuko iyo mishwarara itaboneka ugasanga rero rimwe na rimwe hari yajya ku mpande urabona ukwezi kurashobora kujamo hagati kukanyegeza mugabo hariho imishwarara ishobora guca ku mpande kandi nayo ibifite ingufu nyinshi cyane zimwe nguvu kuko hajya imishwarara ndinganye nguvu iyo mishwarara ifite ingufu nyinshi igakiza ukaraba wibaza yuko atakintu kiriko kiraza haciye umwanya munini ugasanga amaso yahumye nico gituma rero bo kwambara amarora bakingira iyo mishwarara bita cyane cyane ibitrabiyore mu rurimi rw'Igifaransa
ayo aratandukanye n'amarori y'izuba
yego aratandukanye n'amarori y'izuba asanzwe
mu Burundi kera habaye nk'ubwira kabiri basanga babisigura mu mico y'ikirundi ariko ivyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabiriho mu bisigura gute
naho nyene kenshi ntibibura kuko biba aho abantu bageze mu kumva neza ibintu cyane cyane bijyanye n'ubuhinga gusigura ibintu biba ku isi nkajya ku nyamugigima kenshi ntibasigura ntibashobora gutora isiguro yayo nico gituma bibaza yuko iva ku bindi bintu yova ku mana cyane ku mashitani cyane ku bindi bintu biyituma mugaba atawe bihuriye n'ibintu byoba ari ibintu bisanzwe uko rero abantu bagenda baraca ubwenge bamenya neza isiguro cyane cyane zifatiye ku buhinga z'ibintu biba ku isi bisanzwe niko ibyo bintu byo kwiyumvira yuko byaba bita ku birozi ku bintu badashobora gutegera niho bipfa
mu kanya gatoya cyane rwose aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara zose 50 ubwo bwira kabiri uraza kuboneka mbega murasha kutubwira igituma abandi bari nko muri Afrika batabonye ubwira kabiri
ni ukubera yuko nababwiye yuko ibyo bintu ukwezi kuguma kugenda ibyo rero byashitse ukwezi kuri hejuru ya Amerika uko kuzibira izuba hose rero hose ntibiri ku murongo umwe nico gituma biba muri Amerika gusa n'igice kimwe cyo muri Canada.
Professor Christophe Sebudandi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwaduhaye kugira ngo muduhe amakuru y'imvaho cyane cyane kuvyerekeye ikirere isi eka igicu ukuntu ibyo bintu bigenda hakaba ubwira kabiri murakoze.
Murakoze nawe.
Aho ni naho duherahije ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Bagenzi mwese mwari muteze amatwi radijwi rya Amerika, turabashimiye. Ndashimiye kandi n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Muri studio mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mubandanye mwumviriza radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Seko yawe andajije amajoro Seko nziza Micho myiza Wanduti abakobwa burungano Micho myiza Data na mama Barabizi kwari wowe nahisemo Tuzerekezi wanyu Turagiye inyambo nabihogo Imiryango izasabana tuhamirize Bitinde Birangire dutambukanye mu marembo Kwabayu